benshi bari bamaze kwibaza yuko uko bigenda kwaba republike baca bagenda bose bagatora aba republike bagaheza baga akaba ari bo batwara intego y'aba senateur n'intego y'aba house of representatives siko byageze nibaza yuko hari ibintu byaciyemo muri iyi minsi byatumye abantu aba bademokrate bagenda gutora kwegwe ari benshi ko batari gutora aba republike nabwo bagatangura kuza baragira ubwoba naho baguma bakurikiza ujya mugabo yahora ari president Trump kubera muri iyi minsi aho yavugiye ingene ibyagenze mu kwezi kwa mbere mu 2021 abantu bagiye gutera kongre nibaza ko byatumye mu bantu benshi baba abademokrate baca bagenda gutora ari benshi kuruta uko botoye aba republike nabo naho baguma bakurikira Trump mugabo agatangura kutaba bibashukije mu buto uko byari bimeze.
Tugarutse gato ku ruhare rwa Perezida Trump muri aya matora muri leta zitandukanye abakandida yagiye ashyigikira barasa nk'aho batsinzwe cyane. Benshi muri aba bakandida uribuka n'abantu bagiye bavuga ko batemera ibyavuye mu matora yo mu 2020. Uyu ni umuperezida nanone urimo kuvuga ko yifuza kuziyamamaza mu matora yo mu 2024. Urebye igihagararo ariho ubu ngubu n'ibyavuye mu matora, urabona amahirwe ye yo kuzahatanira uwo mwanya ahagaze gute ubu ngubu?
Biragoye kuvuga mugabo umuntu arabye ibiriko biraba yuko mubo yavuze yuko abemera yuko amatora ya Biden atariyo yatumye baza kwitoza, hanyuma muri abo hakaba hariho abatsinzwe, hanyuma nawe nakabona yuko ibyo ari yiteze yuko iba abasenateri baba aba House of Representatives ko bose baca batsinda bimwe bitari bwigere biba ibyo bintu rero ko bitabaye, nibaza umuperezida wahora ari Perezida Trump niyaba yiyumvira neza ashobora gutangura na wene kugira amadidane ati mbega ibi bintu nibyo ko mbananya kwitoza, bizotuma kandi n'abantu bamushyigikiye batangura buke buke kwibaza bati uyu muntu Trump nitwamutora ntariko araduta mu rudubi, ahubwo nitwopfuma turaba tugakundisha umugambo w'aba republike aho gukundisha umugambo w'umuntu umwe tugaza gutora gusa kubera Trump. Nibaza ko ibyo bizotuma aba ibintu bihinduka na wende kumbure aba akahezaga agatangura kugira amadidane ati jewe kumbure no bisubira musinzi wo kwitoza, hanyuma ba republika nabo bagatangura kutabararaba bati twebwe dukurikire Trump cyangwa dukurikire umugambwe wacu. Ibyo rero nibyo duteye ko nibyo niko ndibaza.
Mu gusoza Profeseri Gahungu, nubwo ibyavuye mu matora bya nyuma bitaratangazwa dore ko bishobora no gufata iminsi, ariko abakurikirana hafi bya politiki bavuga ko ishyaka ry'abademokrate rishobora gutsinda Sena hanyuma iry'abarepublike rigatsinda ku bwiganze buke cyane umutwe w'abadepite, icyo gihe ibi hari ingaruka bizagira ku miyoborere ya Perezida Biden?
Ibyo nibaza umuntu agombye kubiraba neza kuva bagitangura, nicyo gituma mu minsi ya nyuma ubona Bwana Rwema twabonye aba Trump abo wahora ari Perezida Obama bagenda bwose gusaba abademokrate kuza gutora bwose, nibaza niko nibyo aramuka bishitse Sena igaguma ifise benshi b'abademokrate naho iyo House of Representatives yofata gatwagwa n'abarepublika, ego bizogora ukuntu Biden yahora atwara, mugabo bizoca bituma bimwereka yuko uko bari babivuze atariko byagenze, n'ubundi yahora atwara bigoranye, ubu nibaza yuko bizotuma ahubwo amatora yo mu myaka ibiri iza mu 2024 ayo matora azoguma akomeye nk'uko yari akomeye, mugabo ntibizotuma abarepublika baronka ingufu batari bafite nkuko bari babiteze.
Profesori Athanase Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane bwana bwewe.